iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2020 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese. Umunsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo ubuzima amagara n'ibikorwa byinshi bitandukanye by'umukenyezi canke umwigeme. Mbe mwari muzi ko gukingira ibidukikije bishobora kuba umwuga winjiza amafaranga ku mwigeme n'umukenyezi. Ibyo bishikirizwa n'ishyirahamwe Agasaka Plastique risanzwe riharanira ikingigwa nako ikingigwa ry'ibidukikije. Agasaka Plastique rivuga ko uwariwe wese ashobora gufasha umuryango wiwe biciye mu bikorwa byo gusukura mu kibano no ku mitumba, mwegeranya ama plastique n'ibindi bitandukanye. Impembo y'ico gikorwa ikaba ishobora gufasha mu byo butandukanye. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sangacu uyu munsi, aho bavuga ko umukenyezi canke umwigeme n'uwariwe wese kumbura ashobora kuronka hagati y'amafaranga 300 canke 500 y'amafaranga y'amarundi ku kiro c'ivyo ashobora kuba yazanye muri iryo shirahamwe. Kaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook. Adresse yacu ni radio yacu VOA, aho mushobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Tubahaye kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu gihe uno mwaka igihugu cy'u Burundi icivugo cyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi cyavuga giti umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije, ishyirahamwe Agasaka Plastique risanzwe rihimiriza abanyagihugu kubungabunga no gukingira ibidukikije rivuga ko umukenyezi ashobora gufasha gutunga umuryango wiwe mu gikorwa canke umwuga wo gukingira ibidukikije. Ni mu gihe bavuga ko ikiro kimwe cy'amaplastike uwo mukenyezi ashobora kuba yegeranyije ashobora kukironkamwo hagati y'amafaranga 300 n'500 y'amarundi ku kiro c'ivyo yashikirije. Ibyo rero bikaba bishikirizwa n'ishyirahamwe Agasaka Plastique tugiye kuganira naryo uno munsi. Kumbure tugize amahirwe turonke n'umukenyezi umwe muri aba bakenyezi bakorera muri iryo shyirahamwe, atubwire uko umwuga nk'uyu cyangwa igikorwa nk'icyo cyashoboye kumufasha. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Giselle Rukundo akabari umwe mu bayobozi b'iryo shirahamwe Agasaka Plastique i Bujumbura mu Burundi. Tumwakire ku murongo wa telefone. Uraho neza Madame Rukundo, ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Yego, muraho neza.
Amahoro.
Namahoro hano Bujumbura.
Ni byiza cyane. No munsi turi niteka ryo kuganira namwe kugira ngo mutugire byinshi byerekeye ishyirahamwe ryanyu Agasaka Plastique, ingene rikora, abo mukorana nabo bakenyezi mu ishyirahamwe ryanyu, ko twumva ko mufise abatari bake mukorana nabo. Hama kandi na cyane cyane ku bijyanye no gukingira ibidukikije. Mu kwezi guheze kwa duhejeje kurangiza kwa gatatu harabaye inyigisho nyinshi no kuhimbaza umunsi mpuzamakungu hari mu kenyezi akaba ariwe bashize nk'icivugo mu ba mbere bakwiye guharanira ugukingira ibidukikije. Rero tutaratangura mbanze nkubaze niba bishoboka tuza kuronka umwe mu bakenyezi mukorana nabo kugira ngo nabo nyene dushobore gusangira ikiyago atubwire ibijanye n'ibidukikije barashobora kuboneka.
Yego ari mu nzira uburyo bwo kwiburuza bwa mugo ariko arikaraza yatakoza kubana mu kiganiro.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka rero duhere ku ishyirahamwe ryanyu agasaka plastike ku batari izi dukunda guheraho ryatanguye ryari rikora gute muri make.
Yego ishyirahamwe agasaka plastike ryatanguye mu mwaka w'2016 muri Ntwara nte riramaze igihe kirenga imyaka itanu rikora. Yego mu gutororokanya umwavu mucafu cyane cyane wo mu bwoko bwa plastike mu kuwutororokanya no kuwuhingura. Yego twatumaze imyaka irenga itanu dukora icyo gikorwa.
Ego none intumbero nyamukuru y'igihe mutangurira ishyirahamwe ryanyu turumva ko mufite abakenyezi ku majana abiri bisigura ko si no kuba muri mu bijyanye no gukingira ibidukikije gusa ariko harimo no gukorana n'abakenyezi kwifuza gukorana no guteza imbere umukenyezi. Intumbero nyamukuru ya gasaka plastic zoba ari izihe tugerageje kuraba ukuntu mutunganije.
Ego intumbero nyamukuru z'agasaka plastike kwari ugukingira ibidukikije kuko nk'uko dushaka kubibona turabona yuko ari ikibazo gikomeye ibyerekeye amaplastike mbere n'igihugu kikaba caranabihagurukiye. Turabona ko ari kimwe mu bintu biri kubironona isi ndimwa. Rero intumbero yacu kwari ugukingira ibidukikije hanyuma tukimbira tuti muri uko gukingira ibidukikije ni gute twafata bino bintu twegeranya tukabikinguramo ibindi bintu. Ariko ikigira gatatu kwari ukuronsa akazi abakenyezi n'abandi benshi bashobora kuronka akazi biciye muri ibyo bikorwa tariko turakora. Rero intumbero nyamukuru ni ugukingira ibidukikije ariko kandi twifuza no gufata imicafu tukayihinguramo ibindi bikoresho ingirakamaro mu buzima bwa misi yose bw'umuntu hanyuma no gutanga akazi ku bakenyezi benshi bashoboka kuko twabonye neza yuko umukenyezi niwe aheza agafatirwa cyangwa akagira ingaruka nyinshi zijyanye n'ubukene mu rugo. Rero mu ishyirahamwe agasaka plastike twimbire ku mukenyezi cyane ko twokora tugafashanya mu gukingira ibidukikije ariko ati nakaharonka n'ako gasabune.
Birumvikana cyane, birumvikana. None duhereye ku karorero kuvyo uvuze ko muhingura mu ishyirahamwe ryanyu murahingura ibintu kumbure muratubwira icyo mubikoza niyo mubitwara mubihinguye biba ari nk'ibiki muba mwahinguye.
Ego mu gasaka plastike nk'uko twabibabwiye twegeranya imicafu yo mu bwoko bwa plastike akaba ari nayo iguzi cyane aho duherere mu mana. Iyo micafu rero turaheza tukayitora ni igikorwa gikomeye cyane kuko urazi usanga yaramaze kubamo imicafu myinshi. Turayitora turayegeranya mu mihana hanyuma tukayishikana aho dusanzwe dukorera. Tumaze kuyishikana aho dusanzwe dukorera turayoza tukayisya tugakuramo novuga ifu. Iyo fu ikoreshwa mu guhingura ibindi bikoresho bijyanye n'erwa ibikombe amabase amabido hariho na zirya ntebe zo mu bwoko bwa plastike. Rero agasaka plastike gusa uno munsi turegeranya ibintu tukabisya tugakuramo yafu iheze igahingurwamo ibindi bikoresho kubera iyifu imeze nka matiere premiere umuntu duhinguramo ibindi bikoresho byaba ibyo mu nzu byangira akamaro.
Birahambaye cyane. None ibintu nk'ibyo muca mubishora ku masoko asanzwe amasoko yo hanze mubishora hehe iyo mumaze kubihingura?
Iyo tumaze kubihingura hano mu gihugu iwacu hariho amashyirahamwe amaze kwitununura ashobora gukoresha ibyo bintu izo matiere premiere cyangwa iyo fu y'intete twakuye muri izo plastike. Rero turafite amashyirahamwe dukorana hano aheza akatugurira ariko kandi no mu ntumbero yacu dufite twifuza ko twoca duheza natwe tukabyihingurira ariko ni igikorwa tuko turatunganya.
rero Gasaka Plastic ni ishyirahamwe rifata ryegeranya ama plastic mu gisagara mu gihugu hagati rikayahingura rikayasubizamo ibindi bintu amakwatubyiye ibikombe amabasin ibindi byinshi bikoreshwa mu gihugu bikoreshwa mu ngo ni ikintu kiza cyane kugira ngo mukingire ibidukikije biri mu matanganyika biri mu miferege usanga kenshi bya zibiye amazi ahaca none ko twumva umenga ni igikorwa gikomeye cyane cyo guhingura ivyo bintu birasaba amamashini birasaba umuyaga nkuba intambanye nyamukuru umwe bamuhura nazo kugira ngo mukingire ibidukikije mu gihugu muri ubwo buryo ni nkizi
ego intambanye nyamukuru no kuvuga intambanye ya mbere mu buryo kuko ibi bintu iyi micako tubona ukuri imaze kugera kure cyane ira novuga ngo irasanga ijya n'ino kugira ngo uzoyitotokanye isaba uburyo budasanzwe kandi nk'uko mushaka kubibona ibi bicafu bigugara cyane biba binini cyane ni ukuvuga ngo bisaba uburyo bukomeye kugira ngo uzobitororokanye ubishitse aho ushaka kubihingurira rero ni ukuvuga intambanye ya mbere ni uburyo usanga ari ibintu uburyo butugoye cyane kandi iyindi ntambanye nayo ya kabiri tubona mbere ari ikomeye dukeneye abantu bakeneye guhimirizwa kubera ko abantu bafatiriwe no kutamenya ni ukuvuga iyi micafu nta benshi usanga batazi ko hari n'ingaruka zifatiye kuri iyi micafu tudaheza ngo dusuzume imicafu abantu uzubona anyoye nimbare akantu agakahatereye ntiyumvire ku ngaruka rero intambanye nyamukuru tuhura nayo dusanga kubera abantu kutamenya dusanga ya micafu isanzaye ahantu hose ahantu wa mwene gihugu yaba yari yashishikarije cyangwa atahura ingaruka z'ibyo bintu ubwiwe niwe yari kwegeranya imicafu rero mu kwegeranya imicafu dusanga ari igikorwa gikomeye cyane kuko mu mihana mu kibano dusanga imicafu by'ukuri abantu bapfa ko bayitaye ibyo bigaca biheza bikatugora ingene tuyitororokanya rero intambanye nyamukuru ni ukutamenya kw'abantu nuko abantu bose bamenya yuko iyi micafu idufitiye ingaruka ku bidukikije haba no ku isi ndimwa kuko tubona neza ko ari ikibazo gikomeye imicafu hatagomba kumenya yuko tuyegeranya ikindi ni uko usanga imicafu naho abantu bayegeranya usanga tukira abantu bitwovuga ko ari abanyamicafu baregeranya imicafu ariko usanga bafata imicafu ibora n'itabura ugasanga byose biri ahantu hamwe rero ugasanga ni ikibazo gikomeye kuyitandukanya iyo micafu iyo micafu igeze muri Nyabarega aho basanzwe bata imicafu usanga ari igikorwa kidutwara ingufu nyinshi rero nibaza ko ibintu bibiri nyamukuru ni uburyo kuko bidusaba uburyo bukomeye kandi no kutamenya kwegeranya ibi bintu no kuri biradusaba ingufu kubera ko abantu batazi neza ingaruka ziri zifate kuri iyi micafu ikaba yegeranijwe neza
birumvikana cyane ko icyo kintu kijyanye n'intambanyi gikwiye kubanza kuva mu nzira kugira ngo ibikorwa byo gukingira ibidukikije bishobore gukoreka kuko iyo abantu babandanyije bagira vya bindi nyene mwebwe mugerageza kubikura aho mugaba bakabandanya vya bindi nyene ntaho mushobora gushika ntaho igihugu gishobora gushika ereka twumve ku murongo wa telefone abanywe n'ibiradijwe rya Amerika nabo nyene ico babivuga ko ibibazo ivyumviro kubijanye n'ibidukikije cyane kumbure n'ingene mukora dufise ku murongo wa telefone witwa Matias Bigirimana. Matias uraho neza kaze mu kiganiro. Allo Matias.
Allo.
Uraho urakomeye.
Allo.
Amahoro Matias. Matias duga ku ijambo kibazo canke ciyumviro kubijanye n'ibidukikije n'ishiramwe Agasaka Plastic.
Eko hanyuma natanga mushimi y'ishiramwe ryo gihugu y'umugambi uko nta murundi aho cyaho se nakire uri naho nakatu ndabona amacupa y'ama plastic ariko rero nyuma yuko hafashe gukura amasashe cyaragaragaye ko habonetse ubundi buryo bwo ukuntu hashobora kuba ahanze babwira ababakiriye abantu bashobora gukoresha ariko hari naho ugaragaza
Matias ndagusaba usubiremo neza ikibazo sinacumise kumbere n'umutumire wacu ashobora kugira ikibazo ubajije uti niba hari ha yandi mashiramwe menshi akora ibijanye no kwegeranya ama plastique
yego
urakoze cyane Matias ego madame Rukundo amashirahamwe y'ugukingira ibidukikije cyane cyane y'ukwegeranya ama plastique yoba ari menshi mu gihugu yoba atunganyije gute wewe kubgawe nkumaze imyaka 5 ukora iki gikogo
yego nibaza yuko amashirahamwe akora mu byerekeye kwegeranya ama plastique cyane gukingira ibidukikije mu kwegeranya ama plastique sinibaza ko ari menshi cyane ugereranije n'imicafu ya plastique iri mu gihugu ego hariho benshi bari barahaguruka kugira ngo dukingire ibidukikije ariko baritanga ariko nukuri gikorwa kiracyari kirekire cyane kuko nibaza yuko aho tugeze ukuboko mu kwegeranya ama plastike nibaza ko tutaragera no ku ntambwe ya 40%. Turacyafite igikorwa bariho bariho hari amashyirahamwe ariko arijukira gukingira ibidukikije ariko intambwe iracyari ndende na cyane cyane yuko iki gikorwa turiko turakora twebwe hari n'abandi batabona agaciro kacu kuko ingufu dukoresha mu kwegeranya hari abandi ahubwo babandanye za plastike bazisandaza urumva rero haracara gahaze ariko hariho amashyirahamwe ariko arijukira gukingira ibidukikije ariko turacakeneye izindi ngufu nyinshi mbere cyane cyane ingufu zo gutahura kw'abenegihugu bakabona ko ari ikibazo kiduhanze twese bagahita bakanadufasha icyo gihe rero wasanga ingufu dukoresha tugasanga abantu twegeranirije biri ahantu habona ntidusange bitangaye mu mihana mbere harimo n'abo usanga bazikoresha kuko nkuko dushaka kubibona uno munsi nk'aka gacupa k'amazi dusanga gakora inshuro imwe gusa hari aho usanga bagashyiramo amavuta n'ibindi akarebe mu gusanga ku masoko hari amavuta ari muri utu ducupa nyine kandi twagenewe gukora rimwe ego rero navuga ngo barahari ariko ingufu ni nkeya ugereranije n'ibikorwa dufite
ego ku murongo wa telefone turafise uwundi Chrétien Claude ariko mbere ko tukuza ko Chrétien Claude mbaza umutumire icerekeye ayo mashirahamwe nyine uvuze bavuze nk'uducupa tw'amazi ayo mashirahamwe agurisha ibyo bintu biri mu macupa ya plastike yo nyene none yoyo aranafasha mu gikorwa cyo kugwanya ibigwanya ibintu byo none bidukikije barafasha muri ibyo bikorwa mwoba murimwo baba banaterera kugira ngo mubandanye mukora ibikorwa byanyu kuko nibo basana bariko barabizana byinshi mu gihugu ugasanga nibo bofashe ya mbere nabo nyiri kugira ngo bafashe gukingira ibidukikije
yego uno munsi intambwe tugeze ko ni nziza cyane kuko uno munsi kuko turabivuga kumenyesha makuru uno munsi kuko turaja hamwe n'abanyine basanzwe bakora ibikorwa bikenera aya maplastike mbere bo bari nabo barimo bizana mu gihugu rero intambwe tugeze ko ni nziza kuko ubu turiko turaja hamwe turaba ukuntu twofashanya twebwe nk'amashyirahamwe aharanira gukingira ibidukikije hamwe nabo badutera intege ego gusa intambwe n'ubundi iracyari ndende dukeneye gukorera hamwe hanyuma dufashanye kugira ngo dukingire ibidukikije rero uno munsi niko ndavuga kubera ko mu ntango nibaza mu ntango byari bigoye kuko gusigurira umuntu ko dukeneye gufashanya bino bintu dukingira ibidukikije wasanga ari ibintu bitugoye ariko uno munsi kuko turahamwe cyane kandi turaja hamwe n'ayo mashyirahamwe arayakora amazi n'ayandi kugira ngo dutorere imishu kino kibazo cy'amaplastike ariko aronona ibidukikije.
Ego hama Christian Claude, Chrétien Claude nako Chrétien Claude ku murongo wa telefone, uraho neza kaze mu kiganiro.
Ego murakoze cyane, abara mu kije ndamuje nabo ko yatwumvireje.
Amahoro.
Narifise intererano, narifise kandi n'akabazo.
Ego.
Halo.
Ego tugakwijana.
Ubwa mbere nagomba ndabatera intege cyane abo bagize icyo cyumviro cyo gushobora gukinga ibidukikije kandi bakabibyaza umusaruro no mu bafise ibyo bashobora kuba bagura. Ndabateye intege cyane kandi numva noterera ko bakomeza gusigurira n'abatarashobora kubimenya kuko intambwe nk'uko yabivuze iracyanditse cyane. Ni imigambi bategura kugira ngo n'abari hagati mu gihugu turi kubafasha muri icyo gikorwa gihambaje gukinga ibidukikije, ari byanjije umusaruro wo kuronka ayo mafaranga nabonye wavutse. Bidashoboka ko nk'amaplastike bavuga aba ari menshi kandi ugasanga ntibyoroshe kugira ngo babishyikanaho byabwirizwa kuja. Ni igiki bakoraho kugira ngo bafasilite abo babifise? Murakoze.
Akoze cyane. Yego, duga kujya mbu madame Rukundo.
Ubusanzwe dukorera mu gihugu cyose, kuko dusanzwe dufite icyo nakwita centre de traitement ingozi, aho bita Mubyegwa, kuko niho twashoboye kuronka ikibanza kinini, kuko murumva ibi bikorwa bisaba ahantu hanini kandi hari kure n'imihana y'abantu, kuko si byiza ku magara y'abantu. Hanyuma mugabo dukorera mu gihugu cyose, naho Bujumbura turahakorera, no mu Rumonge turahakorera, n'Igitega turahakorera, ariko uburyo tubikoramo ni uku, kubera ko nyine nk'uko uwariko arabaza abuze ibintu bisaba uburyo bunini kugira ngo umuntu abikure aho biri abishikane, navuga ngo kuri ya site de traitement. Rero igikorwa dukora ni uko turafite abo dukorana babyegeranya, bahejeje kubyegeranya rero urabona ko ari ibintu bigugara biba binini cyane. Turafite imashini ibyegeranya ikabyegeranya ikabigira nk'amabano kubikompakta nk'ikintu kivuga mu kirundi
kubifyonda fyonda
ikabyegeranya ikabigira balo ikagira amabano ibalo imwe birimo nk'ibiro mirongo ine, kuko by'ukuri ikibazo cyo kuri cya transport ni ikibazo gikomeye cyane. Nk'ibi nk'aya maplastike ntuzoronka amahera yo kuya transport yayo, kuko urumva ushize mu modoka bica bigugara bikabyinga. Ese dufite imashini ishobora kubyegeranya ikabigira amabaro ikagira amabaro. Rero nk'ahandi babyegeranije nimba ari nk'Igitega turaheze tukajyana ya mashini igakora amabaro, hama tugashaka kubitransporta bitworoheye. Rero dukorera mu gihugu cyose, hama nawe aho uri urashaka kubyegeranya kugira ngo abantu kugira abantu ntibacike intege nyine, turashyiraho agashyirwa buke maze kubyegeranya ubona ko byabaye byinshi agahita aduhamagara. Rero ya mashini iraheze igaca ibyegeranya ikagira imibumbe mito mito, ya mibumbe mito mito bishabijeje bikatworohera kugira ngo tuyitware hahandi tuvuga tugaca tubishingura. Rero ni uko tubikora aho uri hose, bashaka kuduhamagara tugakorana, dukorera mu gihugu cyose. Rero numva umengo nishinoha warabajije ikibazo.
Ego uduhe na nimero ya telefone aho kumbure aho Chrétien Claude ashobora kukuronka. Hama reka duhe na Karyo na Marcel nawe nyine twagira Yezu. Hama uratubwira ibijanye n'amafaranga neza na neza bashobora kuronka mu kuzana ayo maplastike abifuza kuza gukorana namwe. Ego reka twakire Marcel hama mukumwishira ucuduha na telefone zaho muri. Marcel kaze neza.
Yego murakoze, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Yego nitwa nyine Marcel koko, ndi mu Rwanda i Kigali, ni murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ku ikubitiro nabanje gushimira uwo mutumirwa kuyo proje bashinze yo gutunganya ama plastike kugira ngo abyazwe ibindi bikoresho mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Ariko nagize akabazo mu kibazo tubiri. Uyu munsi tubona mu nama zikomeye, mu nama shyiranganje cyangwa se mu nama zindi mpuzamahanga, amazi bakoresha abafunze mu maplastike. Aba namubaza nti nta bukangurambaga baratangira gukora bwo gukangurira abikorera utwabo n'abo mu nzego za Leta z'uko inganda zihingura amazi zishobora gutangira nibura gutekereza kuri proje yo gufunga amazi mu macupa y'ibyuma atari ya plastike. Kuko nk'ubu mu Rwanda uruganda rwenye inzoga rwa Skol rwarabitangiye, ubu rurakora amazi ariko rukayafunga mu macupa y'ibyuma mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Icyo ni icya mbere. Ubwo bundi ababaza niba nta bukangurambaga bajya bakora mu bigo bya Leta cyangwa iby'abikorera ku buryo amazi no gukorana n'inganda ku buryo amazi y'amagezi yo kunywa yafungwa mu macupa y'ibyuma. Ikibazo cya kabiri ndamubaza, amaparatike hirya no hino by'umwihariko mu bihugu byacu bitaratera imbere bikiri mu nzira y'amajyambere, ni ukuvuga ngo usanga anyanyagiye hirya no hino. Ese nibaho mu Burundi bamaze gukomera, bafite gahunda cy'iyo kwaguka, dore tugira n'amahirwe turi muri Afurika y'Iburasirazuba, bafite gahunda cy'iyo kuba bakwaguka bakaza bagashinga n'urwo ruganda hano mu Rwanda, bakambuka Tanzania, Kenya n'ahandi hirya no hino mu rwego rwo kurushaho guhuza imbaraga n'ibindi bihugu kugira ngo barengere ibidukikije badahereye mu ruhande rumwe. Kuko niba uyu munsi bari Bujumbura bakabakorera mu gihugu cy'u Burundi, ariko hano mu Rwanda hakaba hari ibyo plastike yangije, hirya muri Centrafrika hakaba hari ibyo plastike yangije, icyo gihe n'ubundi bazabakorera mu gihombo. Ariko bagabye amashami hirya no hino, ntekereza ko ibintu byaho byarushaho kuba byiza. Ubwo ndamubaza niba bafite proje yo kuzagura amarembo bakajya hirya no hino kuhakorera, n'icyo ngicyo cy'ubukangurambaga ku buryo aya mazi ava mu nganda batangira gutegura uburyo yapfunyikwa mu macupa y'ibyuma n'ubwo bukangurambaga babukora. Murakoze n'ibibazo nari mfite.
Urakoze cyane Marcel, ibibazo byiza cyane. Cyane cyane ko tuba tuzi yuko amaplastike kenshi baratubwira yuko iyo izuba yakubise habamwo ibintu by'imyuka mibi, amagaze ashobora kumerera nabi umubiri, ukabuza uti none kuki batoshira nko mu macupa ameneka. Ati duhere ku mashirahamwe akomakomeye tubona ku mateleviziyo n'ahandi yakoresha amaplastike, duhere kuri Leta amazi bakoresha bayakoresha mu macupa. Ico ngo bamukivuga ku iki Madame Rukundo?
Ego mutwigoro twa Leta ni twinshi, kuko baguma bahimiriza ko bukeye ko bwije, ariko si igikorwa gica giheza ngo bikoreke kinyarutse. Ariko ndazi neza ko kenshi tujya mu nama kandi kenshi baguma bahimiriza basubira. Mbere hariho n'itegeko ryashyizweho ritemeza ko nako ribujije ko kwinjiza amaplastike mu gihugu. Rero hariho byinshi, ni ukuvuga hariho byinshi igihugu kiriko kirakora kugira ngo habe kugabanukirwa kw'izi plastike mu gihugu, ariko si ikintu gikorwa rimwe na rimwe, ariko turi mu nzira yabyo. Rero hariho bikigoranye, mugabo hariho byinshi bakuyeho, nk'uko mushaka kubibona nk'amasashe ya plastike nta bikoreshwa hano mu gihugu cyacu. Rero ni impamvu harimo byinshi bigenda biratunganywa bukebuke uko bukeye ko bwije.
None kuri icyo nyine ndakubajije, eske gukoresha amaplastike nibyo byoroshe kurusha gukoresha amacupa? Ndavuga mu kubihingura, byo bari byo byoroshe cyangwa amacupa niyo yoroshe kuguhingura?
Oya, amacupa nibaza ko uburyo bwayo nibaza ko buri hejuru ya plastike. Ariko ni inganda zimwe ziriko zirakoresha amacupa uno munsi, tuko turabibona ko inganda zimwe ziriko zirava mu maplastike zija mu macupa. Inganda z'inzoga zimwe ziriko birakoresha amacupa ariko amacupa meneka ariko nuko nayo yabiye n'igikorwa kikibanganya ikintu gica gikorwa rimwe ariko n'urugendo rwa miti yose bagenda batoreye inyishu kimwe n'ikindi gutyo gutyo
hama kico kuja mu bindi bice by'intara ya Afurika y'ubuseruko abajije ati mwoja mu bindi bihugu murategekanya ko muzokwagura mukaja n'ahandi
ego dukuri nta muntu yo kwifuza kubyara umwana gakura niko no bifuza cyose twifuza kugera kure hashoboka kugera kure hashoboka atari hano mu Burundi gusa rero twe nta mupaka kandi mu gukingira ibidukikije ni ikibazo gihanze isi yose rero no kuvuga ngo ahashoboka hose twohakorera igihe uburyo ngo bitwemere kandi nabo duhamagara twokwitabarumva ko turiko turabikora ibyo bikorwa hariho n'uwo bari mu kindi gihugu akavuga ati ndafite amaplastike cyangwa ibindi mbona bintu bimere nabi icyo gikorwa turashoboye kugitora ahantu ariho hose rero mu byo dutegekanya ntitwagura imbibe ahantu hose hashoboka si muri ibi bihugu gusa no ku isi yose rero nta mupaka dufite rero uko bibishoboza n'uko tugenda turatera intambwe ahariho hose tuzohashika
ego watubwiye muri make amwe mu mategeko ahari yerekeye ugukingira ibidukikije mu gihugu twibutsa yanda mwamwe mu mategeko yoba hari mu gihugu kugira ngo icyo gikorwa nacyo nyene musanzwe mukora cyo kwigisha abanyagihugu gukingira ibidukikije bamenye yuko hari amategeko runaka agamije ajejwe gukingira ibidukikije cyane cyane ayo bakwigukurikiza nk'abanyagihugu
aha ndashaka kuvuga nk'itegeko inumero 199 ryo ku wa 8 nyandagaro 2018 ribuza kwinjiza mu gihugu gukora ukudandaza no gukoresha amasashe n'ibindi bitekezo bikoze mu kamwanya iri ni itegeko ryasohotse iki gihe mbere rikaba byarazanye impinduka zitari nkeya mu gihugu kuko amasashe nk'uko mushaka kubibona no nta masashe akerera nka kera tuko turakoresha amasashe ya yandi abora hanyuma rero n'irindi tegeko hariho n'irindi tegeko itegeko numero 192 ryo ku bindi octobre 2010 rivuga ndarifite mu gifaransa sinzi ko norivuga mu gifaransa
nta kibazo yego
yego portant mesure d'application du code de l'environnement en rapport avec la procédure d'étude d'impact environnemental ni kuvuga hari amategeko atari make avuga kubyerekeye gukingira ibidukikije rero nibaza ko abantu benshi batibaza ko hariho itegeko kanaka ariko by'ukuri mu gihugu bararadushinga no gukingira ibidukikije
ego radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tuko turavuga kubijanye no gukingira ibidukikije tuko turaganira nishira hamwe agasaka plastic ibujumbura mu Burundi ririko riragerageza guhingura plastic rishira mu bindi bintu dukoresha misi mu buzima bwa misi yose mu ntumbero yo gukingira ibidukikije kandi bakaba banafasha abakenyezi kuja hamwe kugira ngo bashobore kwiyungunganya mu kuronka uburyo bukebwe kushora kwifasha reka tubandanye no ku murongo wa telefone twakire n'abanyonyi b'ishuri rya Amerika bafite ibibazo n'ivyumviro hakora imana Théogène turi kumwe nawe ku telefone uraho neza Théogène
mahoro
amahoro
mahoro
ego kibazo cyangwa icyumviro
na n'ikintu cyane maze gusoma iriya nkuru kandi ndashimira n'uwo mutumirwa uri muri studio
ego
none na ikibazo cyane nari mfite uriya mwana uvuyeho Marcel arakimubajije ariko nk'aka karere ndimo emerereye mu karere ka Gisoro muri Uganda usanga muri iki gihugu cyo tubamo nanjye mu Rwanda ariko niyo mba niyo nkorera usanga ibintu bya plastic ari byinshi cyane usanga ari nk'iyarara nyine buri hantu hose na nagiraga ngo mbaze uwo mutumirwa bafite ingamba zo kwagura ibintu byabo kuko nabonye ni byiza cyane kuko byamejeje cyane bakagura muri aka karere kacu ka East Africa kugira ngo noneho kuko nabonyemo n'umuturage afite n'inyungu nyinshi kugira ngo noneho nababe mu bindi bihugu bitari u Burundi baze kubona iyihe migambi yo bafite.
Ego nduva yacisha ariko arashaka gusubira kugica ko gatonya cerekeye gushaka kwagura barashaka kuja mu bihugu bitandukanye barashaka gukura
aha ibikorwa byabo bikaguka.
Ego reka asubire yagice ko gato hama mfasoni rukundo wongere utubwire ibijane n'inyigisho mugerageza kuha abanyagihugu kugira ngo bamenye ico plastic ikora kubidukikije ingaruka mbizaje izo nyigisho bazakira gute barazironka mu bisanzwe ishaha mujyanyu kubijana n'inyigisho umubiha umwanya ungana gute biba bimeze gute
yego mu bisanzwe icambere twatangira gukoresha kwari novuga nko gutanga gashirika bute kuko inyigisho twaragerageje kwigisha ariko ugasanga abantu ntiba itahura neza kubera abantu bashaka gutahura ibintu bifite ingaruka uwo mwanya uwo nyine ariko twahereye ku gashiruka bute tukabwira abantu ati gerageza wegeranyije ibintu bituzanire birafite ingaruka hanyuma tugire tukamuha gashiruka bute niko nabivuga hanyuma rero twatanze by'ukuri tutabuye hasi ngo tugire twigishe abantu tubereke ingaruka z'iyo plastike yaba ku isi ndimo no mu buzima bw'umwenegihugu bwa misi yose twatanze ataka na kimwe tuba tuko turakora rero turagerageza guhimiriza aho dushoboye tukagerageza guhimiriza haba mu kibahano tukagerageza guhimiriza haba hamwe dusanzwe dukorera kuko turafite abo dukorana turafite abo dukorana kuko urumva ntitwogera hose nka twebwe ariko turafite abo dukorana tukagerageza tukababwira ko bakwiye kwigisha rero turabona impinduka iragenda iraza buke buke nubwo inkingi ikiri ndende tuzifite akazi tuzifite igikorwa gihambaye mbere dufashijwe na leta byobwira akarusho kurusha kubera ko twebwe bakaba dufata nk'abikorera utwabo leta kandi igenda idufasha ishyiraho mbere twarabonye ko hariho n'ibihano aba bantu ntibagitimu cyapa aho babonye hose ari amakubere ariko arashyirwa mu bisagara kugira ngo abantu bashobore gushyiraho ya micapa mugabo n'ubundi izindi iracyari ndende kuko hari hari indamukiza ugasanga ya makubere ko bayatamo imyago yo mu ugasanga by'ukuri ni igikorwa gihambaye rero tugenda kwigisha dukoresheje bamwe dukorana mbere natwe ubwacu tugashyiramo n'ishyaka tugatanga n'agashiruka buke tugashobora kugira aho dushyitse kure usumba igihugu.
Ego wavuze ku by'agashiruka bute hariho abifuza kumenya kumbure kangana gute ku batashoboye no kubona na post yacu kuri Facebook ewe tubwira akaba kangana gute bigenda gute
ni ukuvuga agashiruka bute birabana burya plastike si ubwoko bumwe dufite ubwoko butandukanye rero hariho guhera kuri hariho plastike yo guhera kuri amafaranga 200 ku kiro gushika ku 500 bivana n'ubwoko ubwo ari bwo rero plastike ariyo yose bivanye n'ubwoko turaheza tukabyaza tukagutunganiriza.
Yego urakoze cyane. Reka twakire ku murongo wa telefone abandi hariho Jean Baptiste uraho neza. Jean Baptiste Ndereyimana
mahoro
neza.
Yego mahoro
kwe duga ku ijambo
ati rero atu no yoshira hamwe agasaka ikorera he
Ibujumbura mu Burundi
ama uwo mugambi numva ari mwiza
Alo. Alo, nitukumvise neza uti?
Ati umugambi numva ari mwiza kubera uratanga akazi kuri bamwe bamwe kubera igihe usanga ubuseme ari byinshi mu basanga uwo mugambi uratanga akazi wakuye kugiranya amatransfer.
Ego. Ego uherereye Bujumbura ubona ari ikintu abantu bashobora kwijukira cyane cyane kuko haba harimo akagashirika buti uvyumva gute?
Ine mukayanza mugaro sinenzi ko mugambo hari.
Ego kumbure bazohashikira naho nyene mushobore kumenya byinshi by'ukuntu mushobora gukingira ibidukikije. Ndakeka ko hoho bikigendeka ama plastiki si menshi cyane nko mu gisagara cha Bujumbura ariko naho nyene abantu bakwiye kubimenya kugira ngo babandanye babyijukira gukingira ibidukikije. Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone nakire n'ubundi yitwa Israel. Israel kumbure kuri Facebook ye twabonye zina giwe ryanditse ko na Green Solution kumbure yashobora kuba ari mu bariko baragerageza gukingira ibidukikije. Israel uraho neza?
Naho neza radio y'u Rwanda.
Amahoro amahoro.
Yego murakoze koko nitwa Israel ndi mu ishuri rikuru ryigisha ubumenyi ngiro rya IPRC kandi ni mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Muri company yitwa Green Solution bo nashaka kubaza uwo mutumirwa by'ukuri nka mu Rwanda usanga hari politike leta y'u Rwanda yashyizeho politike nziza yo gusaba abakora abafite inganda cyangwa se abacuruzi gukora ibikoresho cyangwa se za ambaraje zitari izaje imike mu rurimi rw'Igifaransa zitari izaje zishobora gupfunikwamo inshuro nyinshi ariko noneho zitari plastike cyangwa amasashi ku buryo noneho imvura iramuteguye izo plastike zishobora kubora aho kugira ngo zijye mu amazi bitume amazi atinjira mu butaka bikaba byatuma ibidukikije bihungabana. Nashaka kumubaza ndetse nta buryo bashobora gusaba leta nka leta y'u Burundi aho kugira wenda ngo bajye bashyira imbaraga cyane mu gushaka amafaranga baha abaturage nibwo bwose nabyo ari igikorwa cyiza nabyo basaba na leta y'u Burundi kugira ngo plastike zicike vuba ku buryo yashyiraho iyo gahunda kugira ngo abacuruzi cyangwa se abafite inganda babe bakoresha ibyo bikoresho bishobora kunyuramo amazi bitari plastike kugira ngo mu by'ukuri ibidukikije bishobore kugira ubudahangarwa cyangwa se bishobore kutugira bigasagamba. Ikindi twashakaga ko niba bikunda rwose asaba mu akano karere ka Communauté d'Afrique de l'Est cyane cyane ko twese twaba igihugu kimwe bakore ubukangurambaga cyane kugira ngo ibihugu byose bishobore gufata iyo ngingo ku buryo kubera yuko bamusaba bikoze ari mu Burundi gusa kandi mu bindi bihugu by'aka karere bo batarabikoze ubundi wasanga izo plastike zishobora kuva muri ibi bihugu zikaba zakwira mu Burundi gasuma n'ubundi niho gukora ubusa. Murakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. Urakoze nawe Israel. Mukomeze icyo gikorwa cya Green Solution namwe cyo kugerageza gukingira ibidukikije. Ego bazi ikibazo cyiza cerekeye gukorana n'ibindi bihugu nk'uko yaragerageje kubisigura. Urabajije ibijanye na East Africa, umuryango wa East Africa ingene wokorana kugira ngo ubigwanye. Ego araza kukigaruka ko mu kanya gato ndabwiwe ko umukenyezi akorana n'irishira hamwe anyine nawe nyene yashoye gushika tumwakire nawe nyene nagira ica dushikirije kubijanye n'ingene ugukorana n'irishira hamwe bimufasha kuyungunganya. Tumuhikaze madame Rukundo muri kumwe ku murongo.
Ego kuri kumwe reka ndamubahe abaramutse abidondora.
Ego murakoze. Umwiriwe neza. Watubwira akazina kanyu ama dutangure twumva byinshi mu bijanye n'ingira watangiye gukorana na Agasaka Plastic. Amazina murakoze. Ingabire?
Aba ari umuntu ndakorera kegeranya izo plastike dukingira ibidukikije.
Ego madame Ingabire, watubwira aho ku munsi canke kundwi woba ushobora kwegeranya nk'amafaranga nkangahe kugira ngo ufashe umuryango iyo byagenze neza ukegeranya ama plastike irishira hamwe twumva akoresha cyane rikoresha cyane ni nk'amafaranga nkangaye nk'umukenyezi nk'abashobora kwinjiza kugira ngo twumve abakenyezi bakora twumva nabo nyene bumve ko ari ikintu bashobora kwijukira bivuye muri ako gashiruka bute muronka mu kugerageza gufasha gukingira ibidukikije
eto kubera turikoreramo turi benshi tewe n'ibirahira negeranije n'itoni mugabo hariho n'abandi turi kumwe dufatikanije begeranye na boni umwe wese arashaka kwegeranya nk'umuzi itoni itoni
itoni ni ukuvuga itoni ni ukuvuga agiye kwinjiza nk'amafaranga angahe y'amarundi ibihumbi amajana abiri si amafaranga make
ni make ya kubona ngene bisi ngene tubirondera icyoroshye
biba bitoroshye
abakozi na sope twabishyiramo ingufu icyoroshye kugira tubikwize
ego none muja maja hehe kugira ngo muronke ayo ma plastike henshi mukunda kuja mukayobona ni mu mihana ni ku mashira hamwe ya agurisha ibintu akenshi mu bikura hehe
nsho kuba ni kirango cyose babugiye babijana bakaguha amagara kabapimira cyangwa urumva umaze guhagarara kuri icyo kibazo cyo kukingira ibidukikije nawe ukibona mu ibarabara uracegeranya nuko dukora
nsubira inyuma gato icyumviro none cyo kuza gukorana na gasaka plastike cyakujemo gute wabamenye gute muri make
urumva uri kuyakora akazi munsi ibiri imbere ruko ibiri imbere n'imana n'ibindi twaratangiye turakora buhoro buhoro kuko nka jyewe ibimaze nk'imyaka umunani ndabikoreyemo mugabo ibishyirahamwe byatumara no mu mwaka
n'iminsi
rero nariko ndakora sinzi uwundi mubanza nabonye amenyanye nabo acaranimero za telefoni nandikiye ndamenyana nabo kuko uri kurakora ikintu gifasha igihugu mubura uwo kubwira saranaka hariho uwo mukorana
madame Rukundo tugarutse kuri wowe gato abakenyezi mukorana nabo bangana gute nabo nyene biroroshe guhamagarira abandi bakenyezi kuza mu ishyirahamwe ryanyu gukorana namwe babyakira gute
yego ni ukuvuga hariho abo dukorana navuga ngo nk'abasarazi cyangwa duhemba badufasha kuko harimo kubitriyaje cyangwa kubitandukanye kuko niba biri mu bwoko bumwe hariho abo bakenyezi rero barashaka ku 36 basanzwe bakora imiti yose hariho n'abandi bavuga ngo bari nko muri adiminisitira cyangwa badufasha nko kurongora abo bana bagera kuri 3 hariho rero n'abo twavuga ngo badufurumbisa nk'uri kuri kumwe bagera ku 8 rero kuza gukorana natwe ni ibintu byoroshye cyane cya mbere nawe nimba uvuga uti mbere negeranye nta kabuza tugakorana kuko iki gikorwa n'ibikorwa twiteguye gukora kandi ntiduhagarike kuko biracyari byinshi mu gihugu haracyarimo akazi rero gukorana natwe nk'umukenyezi aho uriho se uri kuratwumviriza turaguhaye ikazi rero dufite navuga ngo imico itatu y'abagore dukorana abagore badufasha minsi yose barimo mu gukira mu gutororokana bakaba rero nabo bari mu ndongozi navuga aba nabo badufa nk'abaforomiseri batuzanira ayo mapuratike
ego madame Ingabire yavuze ko abimazemo imyaka myinshi reka madame Ingabire nongere ndamubaze ibijanye n'ingene neza na neza begeranya ibyo bintu byo babyoroshe madame Ingabire kwegeranya ayo maplastike wavuze ko ni toni atari rike nk'ukundwi muba mubyegeranya gute murafise ibintu by'ahantu mubishira mu mifuko mubishira mu makamyo mubyegeranya gute kugira ngo mubishikane aho bikeneye kuja kugira ngo ushobore gukwiza iryo toni uzana duke biba bimeze gute
kuvegeranya ata ibyo kubesha cyoroshye cyoroshye kuko urabona ko bigudana n'ibyo biravugana nawe bituka ubwira uzo kuri iyo toni si cyoroshye haba bidusaba kufita ahantu yiyaguye kandi kubyegeranya bitamushyiremo abakozi kugira tubishikaneho tubikoranisa naho n'ikibazo imodoka zibishikaniraho kuko buze mu bizo ntibishinga zicoroshye byose biragoye
ni ukuvuga ko utegereza kugabanganya amafaranga uza kuronka mu buryo ubizana uburyo ubitekera n'ibindi byinshi
utanga unabantu uko tugiye kubasarana kicyoroshye kuko amayera akarusha baduha ni gato ni gato kuko turi ko turaraba biruka bamugato mubishika ku mugoroba iyo toni wayishikana akagera kuyitekeza mumutegekera kugira bijye mu muduga abo bose n'abakozi nabo bamama dushoboye urumva nitosha tujya gufungana n'imitegetera hama kugira bishike kandi wabo utegeza kuba ufite abahungu b'ingugu babipakurura abo bose n'akarusho ubaha dutanga akarusho baduha kahereye hejuru nawe twari duhera dukeya turengarenga kuko mbona umenya inyamunwa yirimo n'indaga
Eka kumbure madame Rukunda araza kudusigurira ngene bapanga neza ngene bahemba bakoze ngene bahemba batanga utwo dushiruka bute atubwire nyene nabo nyene uburyo bijamwo reka ariko mbanze nakirundi munywanyi wishwe rya Amerika nabo nyene afite ikibazo n'icyumviro ndabyo ko Janvier Bizimana Janvier Bizimana ari ku murongo Janvier uraho neza Allô Janvier Janvier Bizimana uratwumva aga telefone gashobora kwa kamugoye reka twakire birusha abagabo turi kumwe
turi kumwe cyane Oriane itangishaka mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uraho neza
turashima Imana
ni byiza cyane ikibazo cyo gukingira ibidukikije nirishira hamwe ucumva gute ikibazo canke cyumviye
Ngewe mbanje gushimira abo bategarugori b'i Burundi babashije kwishyiramo kugira ngo babashe kubungabunga ibidukikije bafata za plastike zose bakazijyanya bazikuramo ibindi bintu ariko nanone nkavuga ni ikintu cyiza nanone cyaba icy'ingenzi ni uko bareba uburyo ki bajya muri Tanganyika cyane cyane kuko Tanganyika iranduye pe Tanganyika iranduye yuzuyemo amaplastike menshi cyane wenda akaba ari naho bashinga na ofisi yabo cyangwa se bagashaka uburyo kibegeranya abantu bazajya bahoramo nimba ari abarobyi nimba ari abaki kuko mu nkengero zayo usanga ariho honyine yuzuye ibiplastike cyane cyane naho mu gihugu mo hagati usanga atari cyane ariko mu mazi muri Tanganyika usanga wagira ngo rwose ni icukiro ryazo
waramaze kujyayo
ikintu nanone bagomba gukora ni uko bagomba gushyiramo n'abagabo tukabafasha none se bazegeranya ari abategarugori gusa natwe nyine nibadushyiremo muri iryo shyirahamwe ryabo kugira ngo tubashe gufashanya kuko abikizamwe nta kibananira murakoze cyane
reka mbanze nakire na Ngoboka Jean Claude nawe nyine mbere yuko madame Rukundo abishura ama icyo kibazo cuko yoshinga ibiro muri Tanganyika naco nyine aracishura Ngoboka Jean Claude uraho neza amahoro mahoro Ngoboka iminsi myinshi
amahoro amahoro nkuko bisanzwe muravugana na Ngoboka Jean Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda ni mu kagari ka Kerwa mu rudorema ya mbere nkaba ndi umukozi w'ikiganiro muri Isanga mu rusange ku rya Amerika
urakoze cyane umwe akunze kuvuga ko ari ambassadeur
cyane nuko nikundi izwi rya Amerika nkaba nikwita mu biganiro byayo byose
ego nduga ku ijambo
kamba nashimiye umutumirwa mwadutumiriye neza agaciro gakomeye nk'abakozi ba radio rya Amerika kandi buriya mu biganiro bitandukanye tugeza biradushimisha ariko by'umwihariko n'ikiri munsi mwatuzaniye ni kimwe mu biganiro bishobora kudufasha mu nyungurabyenge yacu by'umwihariko nk'abakurikije bya Amerika muri rusange kandi tukabasha kureba umuti w'ikibazo kugira ngo ikibazo gikemuke gihari
yego
ikintu rero nabasaga kubazwa mutumirwa nabibonye ikiganiro nagikurikiye numva icyo nibyo mwavuzemo ariko natwe mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko gapande ntuyemo mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma natwe dukeneye serivisi ko yahagera kuko abaturage bahatuye baba bafite ikibazo cyo kuba amapuratike yabo nko kuyekanye n'amatungo bishobora kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane ariko mama rwose mwatumye yagize hari icyo yakora akavugana wenda na igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ababishinzwe ku isi yose nakorewe ukuntu natwe bategereza ubuvuzi hafi ndetse by'umwihariko n'abatari ngo bakaboneka byadufashije kuko kenshi tuba dutuye hano hagati mu baturage tubana nabo baborozi ndetse n'abakeneye serivisi zitandukanye zerekeranye no ku bworozi ugasanga kenshi na kenshi nyine nabakoreye na hano mu ntara y'Iburasirazuba byadufasha cyane by'umwihariko mu karere ka Ngoma.
Ego mu karere ka Ngoma Ngoboka twari tumva ko haciye igihe kirekire de plastike zaciwe izo ngaho mu karere ka Ngoboka no mu Rwanda hose izo plastike zavuye
ni ukuvuga ngo zaraje twahuye n'ikibazo koko nk'uko nabaje kubasobanurira by'umwihariko amatungo ajya guhura n'icyorezo gikomeye yahitanye n'ubuganga ariko by'umwihariko rabu ijya kwegera aborozi ariko ahanini usanga kugira ngo babegere n'igihugu cyatabigezemo uruhare ndetse na leta irebera abaturage ariko na none twakwisora no ubuvuga ku matungo ndetse mukajyana n'abaturage nabo bukabijana kujyana mugahora kuko akenshi usanga batuye hirya no hino
birumvikana ariko twari tuvuze kuri izo plastike zoba zishobora kuba zashitse ngaho onye mu karere kanyu zoba ari nyinshi canke bimeze gute ko bazihagaritse
ni ukuvuga ngo politike nuko wabivuze by'umwihariko umwe mu bantu bakurikirana umuturage ku isonga hasi ye zaraje zishyika hano mu karere ka Ngoma ariko nta mbaraga zifite ntabwo ziri kugera ku baturage uko babyifuza ikintu mvuga ni uko zitari zimaze iminsi zitanakora ariko habera igikozwe wenda zikongerwa imbaraga kugira ngo ubundi buri muturage wese yisange ku isonga ahabwe serivisi yaba ari ibintu byiza cyane.
Ego reka tuko turasozera ikiganiro tugaruke ku kibazo cyo gukingira ibidukikije n'amaplastike ari mu bice bitandukanye bya by'akarere kacu. Reka ngaruke kubatumire Madame Rukundo dusozere minota mike isigaye. Minota mike cyane isigaye mu Rwanda bari babajije bati abagabo nabo murakorana nabo hama ikibazo cha Tanganyika ko abona yuko naco nyine gikwiye gusukurwa Tanganyika yifashe gute hama amasegonda make duce dutangura dusozere mwakoze cyane rwose. Oui madame Gisèle
ndi mwabakenyezi gusa ariko basanzwe bakora mu gataka plastike bararenga amajana abiri ni ukuvuga rero twavuze ku bakenyezi gusa ariko ibyo bikorwa byose by'iteka bingana gutyo abakenyezi twenyine ntitwabishobora harimo abagabo dukorana mu gataka plastike rero turarenga amajana abiri rero nibaza ko batagira ubwoba abagabo barimwo ese no munsi gusa nuko twari twavuze ku cipugo cy'uno mwaka mu gihugu ku mukenyezi hanyuma ku byerekeye gukinga ikiyaga cya Tanganyika navuga ngo nabyo birimo mu byo turiko turakora kuko amaplastike menshi dufite hano nayahora atwagwa n'imivu agaheza agakorokera muri cya kiyaga cya Tanganyika rero nk'uko uno mukenyezi turi kumwe hano asanzwe akora mu karere ko mu buperere aho mbere usanga imicafu myinshi ya plastike yegereye hafi cyane ya Tanganyika ni ukuvuga imanukiramo ni hafi rero arimo bariko barakingira Tanganyika kuko za plastike zahora zishorekera muri Tanganyika nizo turiko turegeranya rero ikiyaga muvuga ngo na hariho n'utwigoro twinshi dufatikanije mbere na Union Europeenne mu gukingira ikiyaga na Tanganyika hari utwigoro twinshi turiko turakogwa. Ego
urakoze cyane reka mpa amasegonda make na madame Ingabire nawe nyine avuga icyo yoba kumbura hamagarira abandi bakenyezi muri iki gikorwa. Madame Rukundo Fatu
yendona aba mama bicaye bahaduke bakore kure kingira bidukiki
bakoze
uko urabona ikike iguya nkahantu n'umukenyezi yo barima muturenga
rimwe amasegondara arashize amasegondara arangiye ariko urakoze cyane cyo uhamagariye mukenyezi urakoze cyane cyo uhamagara mukenyezi ndizera ko yacumvise ndabashimiye mwese mwaduteza amatwi mu kiganiro muri isanga